mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banywanyi inshuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ni mudukurikire kuri FM 104 n'ibice bitatu. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Foundation wahaye nyakwigendera Kizito Mihigo igihembo mpuzamahanga kitiriwe President Vaclav Havel, umwanditsi ukomeye wanagobotoye igihugu cye cya Repubulika y'Abacheki, ingoma y'igitugu cya gikomunisti.
Byaturenze, ni inkuru nziza, ni inkuru ishimishije, ariko kwishima reka twe tubihagarikiye hano, tubanze dushimire Imana. Dushimire kandi ni la fondasiyo ya Human Rights idushije ishema rikomeye.
Uwituze Delphine ahagarariye umuryango Kizito Mihigo KMP uharanira amahoro Kizito Mihigo Peace Foundation. Mu Burundi Inteko Ishinga Amategeko yakuye imyaka yo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru ku myaka 60 iyishyira kuri 65. Abakire bo ku isi bakora iki kugira ngo abakene baticwa n'inzara? Mube hafi, aya makuru atabacika. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Umuyobozi mukuru wa PAM, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa, arasaba abaherwe bo ku isi yose gukora ibishoboka byose kugira ngo abaturage amamiliyoni n'amamiliyoni bakennye baticwa n'inzara. Frederic Nkundikije yateguye iyi nkuru.
David Bisley yabwiye inama mpuzamahanga y'umutekano ku isi kwa kamu yateye mu mezi atanaheze kagabisha ku kiza cy'inzara gishobora gutikiza inganda kumviwe kandi kwa banyagihugu bahanzwe n'ikigoyi barusinze. Yamara avuga ko icyo kiza kitaratuzwa utagisubira inyuma. Avuga ko imfashanyo zo kugarukira abanyagihugu imiliyoni 270 bagiramiwe inzara igikenewe. Bisley yagabishije ku kibazo cy'amapfa kigiramiye ibihugu birenga 36 kandi ko gishobora kwiyongera mu bihugu bya bisanzwe bihanzwe n'icyo kibazo. Yatanze akarorero k'igihugu cya Congo kigiramiwe n'ingwano hamwe n'umutekano muke byatumye abanyagihugu bashika imiliyoni 15 n'igice babura ibifungurwa bihagije. PAM ivuga ko ikeneye imfashanyo y'amadolari imiliyoni 4.9 byo kugaburira abanyagihugu imiliyoni 30 bashobora kwicwa n'inzara mu gihe PAM itobaronsa ibifungurwa.
Muri Afrika y'Epfo, leta yemeye gutanga amadolari miliyoni 650 yo gufasha sosiyete y'igihugu y'indege South African Airways. Fidel Niyonga baratubwira ibindi.
Iyo nkuru yatangajwe na Sivine Dongwana, umwe mu bayobozi bakuru b'iyo sosiyete iri mu minwe ya leta uno munsi kuwa gatanu. Abo bajejwe amabanga y'ukuyobora iyo sosiyete mu kwezi kw'12 mu mwaka weze nyuma y'imyaka igera kuri 10 itakaza amafaranga, ariko bagerageza gutuma ibandanya ikora mu gihe kiza cy'umugera wa corona cyunyuye ibibazo yari isanganywe. Abayobozi b'isosiyete SAA bashikirije umugambi wo kuyitunganya gushasha mu kwezi kwa gatandatu. Yamara miliyaridi 10 y'amarand amafaranga akoreshwa muri ico gihugu akenewe kugira ivyo bishoboke ntaraboneka. Uwo muyobozi amenyesha ko mu ndwiza abayobozi b'iyo sosiyete bazomenyesha ibizoba byavuye mu biganiro na leta ku vyerekeye ayo mafaranga yemeye gutanga n'igihe azotangirwako.
Tuza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho abandura virusi ya corona barimo biyongera cyane mu miji icumbikiye amashuri makuru na za kaminuza. Muri iki gihe abanyeshuri barimo basubira gutangira amasomo. Frederic Nkundikije aratugezaho iyi nkuru.
Mu bisagara bitari bike byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, za kaminuza ziri mu bibanza birangwa mu ibiti binini by'abantu banduye umugera wa corona. Ubwo bwandu bwinshi ahanini buva ku minsi mikuru ikorerwa muri za kaminuza. Mu bisagara 20 byatohojwe, ibitigiri by'abandura uyu mugera muri za kaminuza biruta inshuro 3 ibitigiri by'abandura uyu mugera mu ntara izo kaminuza zirimo. Abatari bake barafite amakenga ku banyeshuri muri za kaminuza bashobora kuzura ibitaro mu iki gihe ibitaro byiteze ku bitigiri by'abagwayi kiza cya corona n'izindi ndwara zo mu bihe bikanye byemereje bishobora kwiyongera.
Muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Burundi inama nshingamateka n'ukuvuga umutwe w'abadepite yaraye yemeje ivugurura ry'itegeko rigenga kazi imyaka yo kujya mu zabukuru yavuye kuri 60 ijya kuri 65. Ikindi gishya, abakozi bo mu nzu bagiye gushyirwa muri iri tegeko bazajya bakora bafite amasezerano y'akazi kontra mu Gifaransa yanditse. Ni inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Intego y'itegeko isubiramo igitabo kigenga akazi mu Burundi niyo yakoranije abashingamateka Burundi kuri uno wa kane kugira bayige yari hasanzwe ikaba ariyo mu mwaka w'1993. Domina Banyankimbona, umushikiranganji w'abakozi n'akazi, yasiguriye abashingamateka ko ivyahindutse ari vyinshi kuva ico gihe. Kimwe rero mu vyafashe umwanya utari muto w'abashingamateka ni imyaka yo gukukuruka igiye kuba 65 aho yahora ari 60. Abashingamateka bahanahanye ivyumviro, bamwe bakabona ko iyo myaka yategerezwa kuguma ari 60 kugira abakiri bato nabo bashobore kuronka akazi abageze mu zabukuru baruhuke. Ubu n'umushingamateka Pascal Bizumuremyi yatowe mu mugambwe Senere mu ntara ya Ruyigi.
Muri no ngingo nyene ijana 64 turabona yuko ikiringo cy'uko abakozi bakukuruka yuko cyongerejwe, itegeko riteganya yuko cyongerezwa. Nagira mbazenya kuba umushikiranganji akarusho bizana mu gihe abakozi bahora bakukuruka ku myaka 60 ubu bakaba bakukuruka ku myaka 35. Kandi tuzi yuko mu gihugu cyacu cy'u Burundi dufise ibishomeri byinshi, mu gihe rero abari basanzwe bari mu kazi bakukuruka ku myaka 60 byoha amahirwe yuko abandi batagira akazi boronswa akazi.
Impande yabo bipfuza ko iyo myaka yoguma kuri 60, umushingamateka Sabine Ntakarutimana icegera cya mbere cy'urongo inama nshingamateka yabajije umushikiranganji ikigiye gukogwa ku bakozi ba leta bamaze kuronswa makete yo gukukuruka.
Nagira canja ku ngingo y'ijana na 64 yoyo n'ukubaza igihe iyi nteguro y'ibwirizwa yoshigirwa ku mukono ubu mu mpera z'umwaka. Hakaba harimo n'ijanye na n'ibya retraite, hakaba harimo abakozi abakoresha bamaze kwandikira ko mu mpera z'umwaka akazi kazoba gahagaze ku myaka 60. Kuri article y'ijana na 64 nabonye ko ubunya ari imyaka 65. Ngize ni wase muri iki kibazo nk'ubu yoshigwa ku mukono nko mu kwezi kwa 11 ko tuzi rigifise urugendo. Mu kwezi kwa 12 wamaze kwandikirwa ko azotaha ku myaka 60. Iryo kete bamwandikiye bazoca barihagarika kugira abandanye agengwa n'iyi kode yo ku myaka 65.
Umushikiranganji w'abakozi n'akazi arahumuriza mwe nabo bakozi ku itegeko rigiye mu ngiro rica ritangura gukora.
Nimba ari yaramaze kwandikirwa ko azogenda muri retraite décembre 2020 mukabi itegeko iritegeko rikaja mu ngiro muri novembre 2020 cyayibandaniriza akazi gushika imyaka 65 itegekanijwe n'intunze n'ikode. Nuko bica bigenda ngene amategeko abisanya dans le temps et dans l'espace.
Iyo ngingo rero ntiyakiriwe kumwe n'abakozi ba leta, hari ababona ko ari nziza abandi nabo bati igabanya amahirwe y'abakiri bato.
Ni imwe mu ngingo zimeze neza cyane umukuru w'igihugu yafashe, turayikenguruka rwose nk'abakozi ba leta. Nk'uko twebwe twari ku myaka 60 none tugiye ku 65, nukuri araduteye iteka, ni byiza cyane.
Ku iyo myaka 65 abakiri bato bagifise ingufu ariko ararondera akazi, bizotuma usanga baguma babura akazi kubera abantu bakukuruka bakuze kandi atamwimba ushimishije ikora mu bikorwa byabo. Nta karusho karimo, nta nubwo nawakiriye neza cyane na gatoya.
Mu gihe rero inama nshingamateka yatoye iryo tegeko ryo gukukuruka ku myaka 65 kandi yahora ari 60 mu gihugu cy'u Burundi, hari abanyeshuri barangije kaminuza bipfuza akazi, benshi bakamenyesha ko kubaho vyabananiye.
Ubuzima bwaducanze kabisa, nawe nibyo ubona biragoye kugira turongore twiteze imbere bivanye n'uko tuva ku ishuri ata kintu tuba dushoboye. Ubona tuba tuvuye ku ishuri ata mitari dufise, usanga tuguma turayerera mu masite nyene. Nk'uko iyo umuntu arose karaka hari igihe aronka umuha nk'ikiraka cyo kubaka, baba bishoboye kubaka canke ibiyede tukaba turayifashisha muri ubwo buzima nyene.
Je vraiment amaze imyaka 4 ntegeje, ariko burya kibazo cy'ubushomeri buryo ugiye kuraba muri make ni kimwe kuri bose kuko wana twagiye ku ishuri wiga uzi kuzoronka akazi ugahitana agahene kari muhira ugashyira ku isoko kugira wige ayo ugaca ugacyoheza amashuri ugashyira kwicara muhira na kagahene wari kuragira ntakahari ego umu bushomeri baratubabaje cyane
ngomenya ko abazo kukuruka mu Burundi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje igihe yarahirira amabanga yo kurongora Burundi ko bagiye kuzohora bahabwa umushahara wababo wo bahora baronka bakiri mu kazi kandi bakavuzwa ku buntu. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Nyakwigendera Kizito Mihigo waririmbye amahoro n'ubwiyunge yahawe igihembo cyitwa Vaclav Havel International Prize for Creative Dissent gitangwa n'ishyirahamwe mpuzamahanga riharanira uburenganzira bwa muntu ryitwa Human Rights Foundation. Mihigo niwe muntu wenyine wa mbere na mbere ubonye iki gihembo atakiriho kuva kimaze gushingwa mu mwaka w'2012. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uri i Londres mu Bwongereza aratugezaho inkuru irambuye.
Igihembo cyitiriwe Vaclav Havel cyagenewe umuhanzi w'umunyarwanda Kizito Mihigo muri uyu mwaka w'2020 ni igihembo gihabwa abantu bagaragaje ubuhanga mu bihangano badakeza ubwega, bagaragaza ubutwari, bakarwanya akarengane kandi bagendera mu kuri. Icyo nicyo gisobanuro gitangwa n'umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu Human Rights Foundation, Tor Halvorsen, mu butumwa bwa email yoherereje Ijwi rya Amerika. Tor Halvorsen aragira ati akoresheje umuziki n'ubugeni, Kizito Mihigo yavuze ibinyuranye n'iby'ubutegetsi, avuga ko ari ubw'igitugu bwa Perezida Kagame, ati kandi ubwo butwari buvanze n'ubunyakuri nibwo yazize, ati Human Rights Foundation ni itewe ishema no gukomeza umurage we ibinyujije muri iki gihembo. Umuryango wa Kizito Mihigo uharanira amahoro KMP uravuga ko wakiriye neza iki gihembo. Delphine Uwituze ni we uhagarariye.
Mu izina rya Fondasiyo KMP twishimye cyane byaturenze. Ni inkuru nziza, ni inkuru ishimishije, ariko kwishima reka tube tubihagarikiye hano. Tubanze dushimire Imana, dushimire kandi n'iriya Fondasiyo ya Human Rights iduhesheje ishema rikomeye. Ihaye umudari uhanitse cyane umuyobozi wacu umuhanzi Kizito Mihigo nyuma y'igihe gito amaze yitabye Imana. Kwishima ntago byarangirira ahangaha, kugira ibyo byose bigerweho akanama nyemuramaka bigafata igihe kirekire, kabaza abantu benshi batandukanye. Mboneho gushima mbikuye ku mutima abantu bose bagize uruhare mu kwimakaza urukundo rwa Kizito Mihigo bamuvuga ibigwi, kandi turizera ko iki gikombe, iki gihembo atari icyanyuma, ni urufunguzo rw'indi midari yose indi izaza mu minsi iri imbere, kuko Kizito Mihigo nta kindi kintu yasize uretse igiti cy'inganzamarumbo, amahoro n'urukundo mu bantu.
Igihembo cyitiriwe Vaclav Havel wari umuhanzi, umwanditsi ndetse akaza no kuba perezida w'igihugu cya Czechoslovakia akivanye mu nzira igendera ku matwara ya gikomunisiti. Kizito Mihigo abaye umunyafurika wa gatatu ukegukanye nyuma y'impirimbanyi ikomoka muri Zimbabwe Silvanos Muzivovum n'umuhanzi ukomoka muri Sudani y'Epfo Emmanuel Jal. Umuhanzi w'umunyarwanda Jean Paul Samputu nawe aravuga ko igihembo cyahawe Kizito Mihigo hawe abari bo bose baharanira amahoro.
Icyo nabivugaho cya mbere nuko ni ibintu byo kwishimira kuko n'umunyarwanda ubonye ishimwe, noneho ni n'umuhanzi ubonye ishimwe. Ikindi twakuramo nk'isomo cyane cyane abanyarwanda nuko ibyo wibye n'ibyo usarura, kuko yabibye urukundo none dore arasaruye. Ariko nanone mu banyarwanda nkuko mbivuze hari ibintu benshi batamukunze bashobora kuvuga bati nta kuki bivuye he, kandi yarameze atya. Ndagira ngo nabo babone isomo ry'uko uko byagenda kose iyo wabibye urukundo uko byagenda kose urasarura. Ikikomeye kiruta byose rero navuga nuko burya iyo wabibye urukundo noneho nyuma ukaza kugira ibibazo, urukundo ruraza ugatwikira byose. Urukundo rutwikira byose, urukundo rwicara hejuru y'imanza nk'uko ibyanditswe bivuga. Ibyo rero ni isomo rikomeye cyane twagombye kubona nk'abanyarwanda.
Igihembo kitwe Vaclave Havel cyegukanwe kandi muri uyu mwaka n'abandi bahanzi babiri Badiou Kaou ukomoka mu Bushinwa na Omar Abdulaziz ukomoka muri Arabia Saudite. Iki gihembo giherekejwe n'ishimwe ringana n'amadolari 38 abagitsindiye bazagihabwa mu cyumweru gitaha mu muhango uzabera Silo mu gihugu cya Norvège. Venuste Nshimiyimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
U Rwanda rurasaba ko inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere iteganyijwe mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo bundi ku cyumweru tariki ya 20 y'uko kwezi kwa 9 yigizwayo ikazabera ikindi gihe kandi ku ikoranabuhanga ry'amashusho video conference kubera icyorezo cya virusi ya corona. Umunyamakuru wacu Claude Ganza Munyamagana aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Ibaruwe yavuye muri Ministeri y'Ubanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ku ruhande rw'u Rwanda igaragaza ko u Rwanda rusange inama ikwiye kuba mu buryo bw'ikoranabuhanga rya video rizwi nka video conference mu rurimi rw'Igifaransa. Iyi baruwa ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga twabonyeho kopi yandikiwe Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki 17 z'ukwezi. Mu gika cyayo cya kabiri, u Rwanda ruvuga ko rwanyuzwe n'ubutumire ndetse ko rwashimye ingingo zari ziteganyijwe kwigwaho kubera uburemere bwazo. Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda ivuga ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yifuza ko inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere yazakorwa yifashishijwe ikoranabuhanga rya video. Ku matariki yazumvikanwaho n'abarebwa n'inama, u Rwanda ruvuga ko hagendewe ku miterere y'uko icyorezo cya virusi ya corona gihagaze ubu, inama y'imbonankubone yazakorwa mu ntangiriro z'umwaka wa 2021. Ku nshuro ya mbere, iyi nama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari yatumijwe na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yari iteganyijwe hagati ya tariki 9 na 16 z'uku kwezi, ikabera mu mujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iyi nama yaje gusubikwa nyuma y'uko bimwe mu bihugu byayitumiwemo bigaragaje ko bitazayitabira kubera impamvu zinyuranye. Avuga ku isubikwa ry'iyi nama, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Madame Marine Tumba Nzeza yavuze ko bamwe mu bategetsi bagaragaje ko bataboneka kuko biteguraga inama y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yabaye ku itariki 15 z'uku kwezi. Perezida Felix Tshisekedi yatumiye abakuru b'ibihugu by'u Rwanda, Angola, Burundi ndetse na Uganda. Inama ya mbere yasubitswe mu gihe amatsinda agizwe n'inzobere n'abandi bakozi ba bimwe mu bihugu bari bamaze kugera mu mujyi wa Goma uretse ab'igihugu cy'u Burundi. Kuri iyi nshuro nabwo bimwe mu bihugu byari byamaze kohereza abo gutegurira abakuru b'ibihugu byabo. Aha twavuga nka Uganda yamaze kwemeza ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni azitabira inama yo ku itariki 20 z'uku kwezi, ndetse ambasaderi wayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo James Mbahimba yemeje ko itsinda ry'Abanyayuganda ryageze i Goma guhera ku itariki 16 z'uku kwezi. Ku ngengabihe y'inama byari biteganyijwe ko ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byatumiwe bahura kuri uyu wa gatanu. Perezida Felix Tshisekedi yari yatumije inama kugira ngo aganire na bagenzi be ku ngingo zirimo umutekano w'akarere, ubucuruzi n'ubuhahirane, ubukungu n'icyorezo cya virusi ya corona. Muri rusange, umubano wa bimwe muri ibi bihugu ntiwifashe neza, ndetse imibanire y'igihugu n'ikindi irasa nk'itera urwikekwe no kwishishanya hagati yabyo. Mu gihe u Rwanda na Uganda bimaze imyaka isaga 2 bidacana uwaka, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifitanye umubano mwiza n'ibi bihugu byombi ndetse igaragaza ubushake bwo kubyunga. Mu mwaka ushize, Perezida Felix Tshisekedi yagiriye uruzinduko rw'akazi muri Uganda, ndetse ambasaderi wa Uganda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko iyo hatabaho icyorezo cya virusi ya corona, Perezida Museveni nawe aba yarasuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu bakurikiranira hafi politiki y'akarere bavuga ko haba hakiri kare ngo Perezida w'u Burundi n'u Rwanda bahure kandi baganire nta mbebya, mu gihe Perezida w'u Burundi General Evariste Ndayishimiye aherutse kwerura ko u Rwanda ari umwanzi w'u Burundi ndetse ko u Burundi butabana n'indyarya. Hari n'abasanga ariko iyi nama ishobora kuba uburyo bwiza bwo kuzahura umubano hagati y'ibihugu bishyamiranye, ikaba yanatanga umurongo uganisha ku iherezo ry'imvururu n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Indiriya myinshi mu mitwe yitwaje intwari ikomoka mu bihugu by'u Rwanda nka FDLR, RRA yo muri Uganda n'inyeshyamba zo mu Burundi. Ni inama kandi ishobora kugaragaza umurongo wa politiki na camarenga y'icyerekezo cya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi utahiwe kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu mwaka utaha asimbuye Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Ntibiramenyekana neza niba inama yari iteganyijwe kuri uyu wa gatandatu ku itariki 20 ishobora kuba u Rwanda rudahari cyangwa isubikwa ikazaba mu buryo bw'ikoranabuhanga nk'uko u Rwanda rwabyifuje. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Mu Burundi, abaririmbyi barategura muri iyi wikendi igitaramo cyo kwizihiza imyaka 50 mugenzi wabo Nsengiyumva Minani Felicien uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Maréchal Femi de Jabat amaze avutse. Nsengiyumva ni umuhanzi uzwi cyane, akaba ariko kandi n'umugiraneza witangiye gufasha abandi by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatwa. Yaganiriye na mugenzi wacu Oriana Itangishaka amubwira bimwe na bimwe mu bikorwa afite mu Burundi.
Icyo cyumviro cyanjemwo nari mu rusengero aho hari Kinshasa, umuvuga butumwa asigura kubijanye n'akarenganyo muri inosi kagirwa abantu bamwe bamwe rero nchanibuka ubwoko bw'abatwa mu gihugu cacu nakuze mbona burenganywa cyane bunenwa bukuri birambabaza cyane rero hagiye gusigura niwisemwo umutima kuraba ico nokora nk'umuririmbyi nofasha abo batwa bashaka canda murondera uyu muvugabutumwa iminsi iheze ndamubwira kansengere yumva yuko nshaka gukora ikintu cyo gufasha abo batwa aransengera niho shitse muhira rero hari mu 2023 naca ntanguze iryo shyirahamwe pone covid ryo gufasha abo batwa kugira ngo ndabikore nshishije mu ndirimbo hamwe no kurondera ifashanyo noza ndabafasha ibe no mu bikorwa rero byatangiye
icyo gikorwa turumva yuko umaze nk'imyaka 15 irenga aricyo urimo ufasha uwo mugwi w'abarundi ariko kandi hariho nishyirahamwe Fondation Femi de Djaba abarundi bazi cyane bakunze kumva naryo nyine utubwira muri make uko urikoresha uko urikoramwo nk'umugira neza mu Burundi
murakoze ariko ntarishyura icyo kibazo menyeshe ko no muri iyo vune covid nari navuze hari cyenyene kuko mu nyuma nararonse umuzungu kazi w'umudagi kazi yitwa Angela irogebo dufashanya hamwe n'umurundi yitwa Tabwa Butaramani rakiza abo rero turi batatu n'umunorvegie yitwa Esten nibo dukora cyane muri iryo shyirahamwe ryo gufasha abo batwa hanyuma ngarutse kuri Fondation Femi de Djaba n'icyumviro nagize ndazi hano urayimba abaririmbyi batari bake usanga bafite amafondasiyo bakiriho bakayakorera rero nasanze iwacu ibyo bintu ngo ntibihaba umuntu bamugirira fondasiyo atakihari aho nyine ugasanga ni ku izina ugasanga naho nyine ntakiri kirakora kubera ko mwene byo atahari rero nifuje gukora uko nabibonye n'i Burayi ndavuga ati reka ndayikore iriho icyo
ego muri iryo shyirahamwe kandi rero turumva ko uranafasha n'abaririmbyi twibuka mu minsi yahera twarumvise ko watanze udushimwe biciye muri iryo fondasiyo tubwire mu majambo make utwo dushimwe utwo ari to
murakoze muri fondasiyo Femi de Djaba twiyumviriye gushyiraho umugambi nise twashimire bakiriho kuvuga mu gisaka cy'abaririmbyi hari abaririmbyi bagiye barakora ibikorwa byinshi byiza ku gihugu ngabo ugasanga barapfuye ntaco nta kintu cyo kubashimira cyabaye kandi barakoze ibintu bifasha abarundi reka n'abanyamahanga rero naciye nshyiraho icyo tubashimire bakiriho ni urupapuro rw'iteka tubaha tukabaha niba hashyirimo amafaranga yo kubafasha ko kugira ngo tubashimire ku byo baba baradukoreye bakiriho ego ibyo rero tubikora buri mwaka twatanguye umwaka uheze n'uyu mwaka w'2020 tariki 18/9 tuzatanga ku gashimwe kandi gahabwa si umuririmbyi gusa n'abatari abaririmbyi mugabo tubona ko bakoze ibikorwa yamaremesha amahoro ukundisha igihugu no kukitangira muri bicanze biriya nabo nyine baraca mu bahabwa ako gashimwe
nk'uko twabivuze mu ntango mushingantahe Nsengiyumva Minani Felicien umuririmbyi azwi mu gihugu cy'u Burundi kandi akaba numugira neza abo bita abafilantrope mu rurimi rw'igifaransa mushinga naye tukivuga kuri ayo mashyirahamwe nyene ukoreresha ukoreramwo mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo ufashe abarundi urafise kandi nk'uko turako turavuga ibijanye n'abaririmbyi ishyirahamwe Inabudi naryo nyene rirakwitirirwa ishyirahamwe Inabudi ryo murikoreshamwo gute mu gufasha abarundi
nabyumviriye mu ntumbero yo kugira ngo abaririmbyi turi mu mahanga n'abaririmbyi b'abarundi bari mu gihugu turaba ukuntu twoza turakorana duteza imbere nico n'igihugu cyacu rero ibyo inabuye bihuza abaririmbyi b'abarundi baba mu Burundi no mu mafungo. Ubu rero mu mafungo niho turiko turitaho tunavura dushyira hamwe.
Tugaruke kandi ku mwuga wawe nk'umuririmbyi. Nk'umuririmbyi turumva ko kandi ari wewe wateguye kandi ugatunganya ururirimbo ruririmbwa mu mugambwe uri ku butegetsi mu Burundi, umugambwe CNDD-FDD. Wahawe icyo gikorwa gute? Ubutumwa buri muri urya ndirimbo iririmbwa wabwiyumviriye gute? N'ubutumwa buteye gute kuri wewe nk'umuririmbyi canke kuba bariko barayumviriza iyo ndirimbo?
Nohera ko gushimira Imana yashoboje gukora urwo ruririmbo nakoze mu bihe bigoye, kandi Imana irarawuhezagira gushika naho wabaye ururirimbo rufise akamaro ku gihugu, ku Barundi benshi bashaka ruririmbwa n'imiliyoni myinshi y'Abarundi, haba mu gihugu canke hanze bari muri uwo mugambwe. Rero icyo ndashimira Imana nuko nta muntu n'umwe yarunsabye ngo ndarukore. Jewe byaranjemwo hari mu gihe igihugu cyacu cyari mu ngorane z'intambara, nanjye nari nahunze igihugu aho nari bumvira muri Congo, niyumvira gukora ururirimbo rwofasha igihugu Abarundi kumwana bareka iby'intambara. Rero hanyuma ndarukora canabishikiriza bari barongoye uyu muhaco gihe baca bararushima, ntaco bakuye ko ntaco bongeye ko ca rutangura gufasha gutyo nyine urabandanya rufasha igihugu kandi ukundwa n'abantu mu moko yose. Uravye amajambo arimwo n'amajambo arondera avuga ko umugambi uri ku butegetsi wifuza ineza y'Abarundi bose, Abarundi bose batunge batunganirwe mu vyabo atawanja canke wangura.
Yego, murakoze cyane. None mushinganahe senge yumva ibikorwa mwoba murimwo byo bari nk'ibihe mu gihugu cy'u Burundi canke iyo mu mahanga aho uri mu gihugu cya Norvege?
Novuga yuko muri kino gihe ivyihuta ndiko ndakora no gufasha wa mwigeme Neila Mutoni w'Imana umwe yaba Miss Kayanza Daniel Event muri ko Fondation Femine de Jaba yamushigikiye cyane. Rero igihe umwaka uri hafi kurangira turifuza yuko yoshika kwihangiro y'ibyo yiyemeje, ubu rero nibyo turimo.
Hama none muri kazoza witeguriye kubandanya ibikorwa byawe nk'umugira neza mu buhe buryo inyuma y'iryo higanwa canke uko gufasha umwigeme, ibindi bikorwa wifuza gukora muri kazoza nk'umugira neza nk'ibi?
Ibindi bikorwa nobabwira nuko hari ikigo nakoze cyitwa CCFI ni Centre Culturelle Femine de Jaba Indata Burundi. Muri icyo kigo turakora ibikorwa bitandukanye. Ubu rero naheruka gutanguza ikigo cy'iradiyo imboneshakure yitwa RTPB, tuka radiyo televiziyo Burundi bwiza. Iyo rero mu ntumbero harimo gufasha urwaruka, usanga kenshi rutakaza umwanya ku marezo sosiyo imbuga ngurukana bumenyi, ugasanga bamwe bahavugira n'amajambo atabereye haba no ku gihugu cyabo cyangwa hagati yabo. Ukabona rero yuko nabonye tireka nkore iyo RTPB, nabona ko ishobora gufasha urwaruka rufise impano nko mu byo kumenyesha amakuru, gukora ibice biriya muri uyu mwuga. Rero nize twatanguye, ubu rero twifuza kuryagura kugira ngo ugurwaruka bw'u Burundi rufise izo iyongabirano rwarongera ayo mahirwe.
Nshuti zacu, murumva radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Aya makuru nahahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye. Nge n'abagenzi banjye bose dukorana hano Washington DC twayabateguriye kandi tuyabagejejeho turi iwacu mu ngo zacu buri wese iwe mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.